intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kiganiro cy'uno munsi gishimikira ku kujya Florian Rangabiye akorera radio igicaniro. Nyuma y'imyaka hafi ibiri ari mu mvuto, yarasohotse ibohero itariki 16 ku kwezi. Yarekuwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu rimugirira ikigongwe. Agisohoka ibohero, rikuru rya rubanza yaragaragaje umunezero wo kubona asubiriye kwidegenza.
Ndi umunezero mwinshi cyane kuko ngiye gusanga umuryango wanje, ngiye gusanga abana banje. Itariki ya 16 ukwezi kwa myandagaro 2024, izo itariki idasanzwe mu buzima bwanje. Ahasa ahantu ho kwifuriza umuntu uwo ari we wese, naho yaba ari umwasi wawe, kuri kuba unyakubaha umukuru w'igihugu yabahise, ndayishimiye yanyiyumviriye agashobora kumpa ikigongwe. Ni ibintu ntazopfa nibagiye.
Florian Rangabiye yari yafashwe mu kwezi k'umunani 2022 atabwa mu mvuto yagirizwa guhungabanya igihugu, atsigwa igihano cyo gufungwa imyaka 10 mu mwaka wa 2023. Muri kiganiro ugaruka baratubwira uko bakiye ngingo y'umukuru w'igihugu kwiriye kugwa rya Florian Irangabiye. Muri ko mugisikirizwa na Francine Kanyange. Ijambo ni y'ugwaruka. Darren ari mu Bubiligi ati umukuru w'igihugu nabandanye akora uko nyene kubafunzwe bose batategerezwa kuba bari mu mvuto.
Irekurwa rya Florian Rangabiye twajyakiriye nk'inkuru nziza, haba kuri we, ku muryango wiwe, hamwe n'abandi bantu bose bakoze uko bashoboye mu gutera akamo basaba ko yorekurwa kuko ifungwa rye ritari riciye mu mategeko, kandi ko ningene yari afunzwe bitubahiriza agateka kazira muntu, haba mukuru nk'ubuvuzi mu gihe awukeneye canke n'ibindi. Ni inkuru nziza rero, tukanizera ko n'abandi bamenyesha amakuru bafunzwe bagira gukora umwuga wabo ko borekurwa, eka mbere n'abandi bose bahejeje ibihano bagifunzwe ko nabo borekurwa. Abagizwe abere bakiri mu mabohero co kimwe n'abagiriwe ikigongwe nabo nyene bakiri mu mabohero ko borekurwa, eka mbere n'abandi bose ifungwa ryabo ritaciye mu mategeko ko nabo ubutungane bwokora bagatunganiriza.
Nindena ari mu Bubiligi ati umukuru w'igihugu yagize neza asaba ko n'abandi bafungiwe ubusa bose borekurwa.
Irekurwa rya Florian Irangabiye jewe naryakiranye akanyamuneza kenshi kuko yari amaze igihe kinini cyane mu karenganyo, yaragiye gukwiza imyaka 2 ariko ararenganywa, atakintu na kimwe ariko arazira, ariko azira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Rero jewe naranezerewe cyane n'ingingo y'ikigongo cy'umukuru w'igihugu yamugiriye. Sinzi ko nacite ikigongo kuko yari gutegereza kuba yaratiyumviriye kumurekura kare kuko yari abizi ko ataca ariko arazira, ariko nta utoshima aho bibereye hose. Turabishima ko yamurekuye agasubira kubonana n'umuryango, abana biwe, kumburengera akazasubira no gukora umwuga wiwe. Jewe naboneyeho no kugira icyizere, naho kitari cyinshi cyane ariko kirahari. Ndabona umunsi umwe tuzovyuka dusubira kubona inkuru nziza ko abandi bantu benshi tuzi bapfunzwe mu buryo nk'ubwo Florian yari apfunzwemo, no kuvuga bapfunzwe atacu bariko barazira kuko barahari. Kandi ndabizi ko uwarekuye Florian arabazi, nabo nyene arabazi ko ari benshi. Nizera rero ko umunsi umwe azokumva kamo kabana bariya, nawe nyene n'agatima kiwe kakamubwira ati yaba ubutungane bukore, abantu nabo nyene bakarekurwa bakaronka umwidegenzyo bagasubira mu bibanza bari bagenewe kubamwo. Kuko hariho abari mu bibanza batagenewe kubamwo, hariho abari mu mabohero batategerezwa kubayo ataco bakoze. Nibwo ndiko ndavuga ataco bazira, turabazi baruzuye, nawe arabazi. Twizere yuko nabo nyene abyumva zo kumva kamo kabana bariya akabarekura.
Elvis ari mu Burundi ati ije mukuru w'igihugu yagize birahimbaye, amusaba kubandanya arenganura abandi bafungiwe ubusa n'abafatwa bakavugwa irengero.
Ndanezerewe cyane narahimbawe n'itangazwa narabajije n'abamenyesha makuru cyangwa yabivanye nuko nzi ko cyo bari mboneka rimwe kubona umukuru w'igihugu yifata yumva uko ari umuntu by'ukuri agafata ingingo nyezi yo kurenganura abariko bararengana iyo ngufu. Rero naranezerewe numvise ko umenyesha makuru yarirangabiye ibigenza byarampimbaye cyane kuko ari muri benshi bari mu karenganyo bariko barabarizwa igufu baheze iki kiringo cyabo baciriwe na sentare cyankereye mugabo atararekugwa nahere ngaho nyine abo mugabo nyamugabo abo mukuru w'igihugu w'abarundi bose abe wo gutunganiza umuntu wese mu karenganyo arimo kuko mukuru w'igihugu mwiwararira kubera abacamanza ukuntu bashyizeho ngo ndagonda kandi ugasanga niwe uhagarariye ubwo butungane nyine akaba ari hejuru y'ibintu byose. None nyakubahwa umukuru w'igihugu nimba warakiye ku ntebe y'ishuri nimba usoma ibwirizwa rya Repubulika y'u Burundi rirabisigura neza ku Murundi adashobora guhohoterwa kubera ukwemera kwiwe. Ubu ngubu abagore mu bushya barenganije ngo bapfungwe ataco bazira kubera bakomoka mu mugambo uyu sinye bakomoka mu madini ya cankariya bangana gute jya mu gacerere ufata ingingo yo kurenganura abo bantu kugira izogira amahirwe yo kubona ijoro kugira izogira amahirwe yo kurangiza neza nk'uko waraye wiyambitse impuzu ukiyandika umutama nawe kurekura umumenyesha makuru amahanga amashyirahamwe yari amaze ihari karasemerera kandi n'ubasemerera kubera abarundi ariko baratotezwa ariko baranyuruzwa kubarirukanwa mu byabo kandi bikaba bikenewe rero nyakubahwa umukuru w'igihugu n'ubu umuntu nyamuntu kuko nimba akarenganyo kahari ntituguharura nk'umuntu. No
Vanessa ari mu Bubiligi avuga ko iryo rekugwa yajyakiranye umunezero
ndemugaruka kubona umumenyesha makuru Joyane Irangabiye yerekuwe n'ibintu umunezero mwinshi cyane hajawe nkugaruka n'ibintu byanjyoheye byampimbaye ko nasuye kurunga umuryango wiwe kubona akawuba hafi ego n'ukuri n'ibintu biteye igomwe n'ibintu nuvuga ko byashyize ku nyota cyane nk'uko twari tubyifuza kuva na kera.
Ethan ari mu Burundi ati ntihakabe umuntu asubira gufungirwa icyo atakoze.
Ukuri byaranezereje cyane ku kivongwe umukuru w'igihugu yamugiriye biraboneka yuko umukuru w'igihugu hari ingufu zindi zavuye hanze nko mu bihugu bisanzwe bifasha u Burundi yaba byaramusabye yuko Florian Irangabiye yafungurwa. Ukuri biranezereye cyane biranezereje cyane kubona yarasubiye mu muryango wiwe kuraba umuryango wiwe ukuri byaranezereje rwose rwose cyane. Mugabo nkasaba Leta y'u Burundi ko yogabanya kujya irafungira abantu ubusa ugasanga bamaze imyaka ibiri irenga itatu bafunzwe ataco bazira bagira umwikeko gusa cyangwa bakagira urwanko Leta isanzwe yanka abo bantu. Leta irakwiye guhagarika kujya irafungira abantu ubusa nicyo nayisaba.
Tao ari mu Burundi arashimire kugwa rya Florian Irangabiye agasaba abamenyeshamakuru gukora neza umwuga wabo
kubera arekuwe igikombe cy'umukuru w'igihugu kuri uwo mubyeyi mubyeyi ahubwo ngabe yatumbura yose abantu batari bagasaka ku mukuru w'igihugu bakabumvugira nyamara rero mubyeyi nawe agasaraba icyo kuko karaba agatanga imbabazi kweri yarakoze yarakoze mubyeyi n'umubyeyi nyumba mubyeyi akamaraba mu bana karaba kibereye ahikora rero mubyeyi yakoze igikorwa cyiza cyo kuba yariyumviye kujya mu isi makuru akamugirira imbabazi yarakoze imana imeze akiri hanyuma n'abandi asaraba ku nyine zorefu nyine tugeze nko kwaruka byatunezeze cyane kubona ibyo mu isi makuru kuyitegereje agize neza hanyuma nabo tubaraba nyine batari bakuru umugabo wabo ku isi makuru nubwo zo nta mu isi makuru umugabo bazaraba nyine batari bakuru umugabo wabo ku isi makuru akakora neza batarengeye abandi cyangwa kandi batagize ikindi kintu bonona mu mibereho yabo n'igihugu cyangwa imigenderanire hagati y'ibihugu n'ibindi cyangwa hagati y'inzego za leta cyo kimwe n'abenegihugu yewe sa kumbata wakura katika umukawa wuneza kanike nivara ziki wawe nuno sifeji wala viji ingene wakikora ane lero ndi watuna wangine yako ichiye kwa umuisi makuru na umuvye na wano kumbukenguru kira umuvye ilise walundi yalakoze kuwa yalakoze ichiye tatu kule kuza kukupati njigo kule kuja umuisi makuru imana hizi mwikile neza mwile singoka
dini ari muri Uganda ashima irekugwa rya Florian yongera yerekana ko ubutungane buri mu kwaha k'ubutegetsi.
Irekugwa rya Florian Nangabiye ni mwese cyane umunezero mwinshi cyane. Sarota yatubonye yuko ubucamanza ari inyundo perezida ndayishimiye akoresha mu guhonda cyangwa mu gukiza uwo wese iyo bashatse. Ubucamanza ibyo umukuru w'igihugu aragenda imbere y'abarundi akarira akavuga ko afite abacamanza bagira iturire afizinga ko afite abacamanza atakina kimwe bamaze yarayibonetse neza ko ubucamanza ari igikoresho cy'abategetsi ari ikigwanisho abategetsi bakoresha mu kurwanya abatavuga rumwe nabo mu kuhoza abanyagihugu abaribo bose kuko inzego z'iperereza zitanga raporo mu biro by'umukuru w'igihugu abacamanza batanga raporo kumushyirangange arafatanga raporo mu biro by'umukuru w'igihugu ni ukuvuga ngo ifatwa ryiwe leta niba ifitemo uruhare hama akaba ariyo ikihinduka ikamurusubira ikamurekura amaze imyaka ibiri atabona n'umuryango amaze imyaka ibiri afungiwe ubusa kandi baba bazi yuko ari kagira ubusa twaraye duseye kubona yuko ubucamanza buriha gutunganiriza abarundi kubera butawuzumenya ahubwo ari kubera abategetsi babujuragiza babuza gukora umwuga wabo abantu bafungiwe mu mabohero atandukanye abantu indiri z'abarundi ziya ni ikigo cya gatatu cya Petero Nkurunziza indiri z'abarundi baba NSD indiri z'abarundi b'abasenere abantu bari kwakora ibintu bituma Uburundi butera imbere bamwanga Sabo Christophe aho ntitwibagiye abarundi sinzi bahejeje ikiringo mugabo atarashobora kurekurwa perezida ndayishimiye ibyo bintu byose arabizi niwe watuma abarundi baguma bagowa ikivumvu baguma bakinyirwa n'ubucamanza kuko yarayabyerekanye ko umuntu arahagarikwa agenda agafungirwa mu iperereza ukwezi kose yatenda gufungirwayo indwi imwe mu nyuma akaburirwa igufa ibyo byose twari tubonye yuko perezida ndayishimiye ari ibintu biba abizi rero twasaba umukuru w'igihugu ko yari akwiye kwikubita agashyi agafata ubucamanza akabukura mu kwaha kwiwe akabushyira ku mugaragaro ukaba urwego rukora rwigenga
wicamasi ntacyo bimaze kurugutura wewe ndakubwira kuko ndagukunda uri ku mutima inyungu zigiugiyo zigeramiwe ni ngombwa tuvuke
ikiganiro n'indafisi jambo idi ari mu Burundi yerekana ingene ubutungane budatunganiriza abo bwategereza gutunganiriza kuko hariho abanyororo benshi n'ubu bagifungiwe ubusa
ingingo nashimye kuko nta muntu afite amaso atabona yuko Florian Nirangaye ariko ararengana rero ku bwanjye sinashimira cyane umukuru w'igihugu kuko si ingingo yamuvuye ko ikiringo yamaze afunzwe yarayibona kandi yari azi ko ariko ararengana natangira gushimira Florian Nirangaye ingene yabyihanganiye akagumana amahari akaremesha n'abandi banyororo bari kumwe itaye kumubabara afise niko bakugwa yagiye akorewe n'indwara yari afise ikamworohereza ariko akagumanya kwide ahubwo nashimira cyane amashyirahamwe mpuzamakungu nayo hano iwacu aharanira agateka kazi n'umuntu yagumye asemerera kuko ni ikigongo nibyo cyitirirwa umukuru w'igihugu niwe yasinye ariko nibaze yuko zabaye ingufu z'abaharanira agateka kazi n'umuntu batandukanye bagumye basemerera ikindi ni uko nasaba ayo mashyirahamwe akabandanya atera akamo n'abandi bafunzwe bazira ubusa ni benshi buzuye amabohero bariko baravungirayo ataco bazira basubire basemerere amajwi yabashike kure nk'uko vyabaye kuri Florian bayemereye Nisibomana igitega barekugwe bandira ibyo byose umukuru w'igihugu arabibona ariko ntaco ariko arabikorako ibyo bituma mvuga shingiye ntahe yuko kigari kigongwe
cyaciye mu mpapuro gisinywa ko n'umukuru w'igihugu ariko kitavuye ku mukuru w'igihugu. Ikindi norangiza mvuga nti Abarundi tubandanye kuba maso tubone ibibera mu gihugu, tubone iyo turiko turaja. Ntibagoye kubona ariko harageze yuko Abarundi dutahura ubutumwa dufite mu Burundi uko bumeze.
Malik ari muri Kenya asaba ko n'abandi bafunzwe ku karenganyo butunganirizwa.
Ibikorwa by'ubu yabaye byiza ku gihugu, biba byiza ku muryango wowe ndetse n'abamukurikirana aho hari asanzwe barangurira akazi ke n'inshuti n'abagenzi biwe bose byabateye umunezero. Kandi wawe avuye nko mu rupfu niyo tuzaba ko ari nk'urupfu ni benshi bana bafashwe ntibarekuke nana twabona leta isinya itera umunezero. Yego hama kuva aho bari bamuzendagirije bamutwara ahantu hariya bakamukorera ibi bakamukorera ibintu biriya kwa bintu byinshi ngo Imana yarashyize nawe yagiye n'Imana yamugarukanye.
Ikindi bibaza n'undi mukozi ubwo yafashishije agatanga kinyamukomoko byabaye byiza byabaye ibintu by'agaciro muze kuboneka gake cyane cyane ko mu mwijimakuru nk'abo mwamushyigiye kandi atabonye nawe na leta nyine akamushyigikira bagashyira igitutu leta aho ngira yabonye kurekurwa cyane nanjye nubandanye nsaba ntihari uwo wenyine gusa abacu benshi barafunze bazira za demi kenze babaye bamwe babana n'abafungiye igiteka abandi bafunga mu bujo butandukanye none barabe nyene nimba kintu cyose nyene abona ko uwo mupira uca mu jako nawe nyene barekure turareke ubundi bwo tebe bagiye ku mwanya wabo abanye bagendwa ibigume ari igihugu inyuma y'amajyambere kiri inyuma yagushaka ukike umutavuga rumwe wamubona kandi mu kiri ubanza akabako gupfa cyangwa akabako byana sinitavuga rumwe mukandanya mutavuga rumwe nyine mukandanya mubana iki gihe aho tugeze tukete naho mwese ashaka tuye icyo mbona nabona ko twaba bamwe tukaba mu umwe hama tugashyigikirana muri ibi na biriya mugabo mubi nize kushyigikirana hamwe akaba n'iterambere ry'igihe kitari ibintu bisanzwe bikiri ko nabivuga hama nk'abari ibyo cyo cyumvira ko dufite kura ubu ndira karengane mugabo yikubita gashi yibuke ko ni ndira karengane zingira mu buzigiro busa naye nabonye ko to suya mu miryango yacu.
Hervé ari mu Bubiligi avuga ko yifuza ko ikigongo cy'umukuru w'igihugu cyo kwagukira no kuzindi ndira karengane zose ziri mu mvuto.
Bitugwa rya Florian Irangabiye rya kibiriza cyane by'umupfasoni kweri Imana yarakoze kwese mu muryango wiwe yose kunana n'abana biwe byari bibabaje cyane ko n'umuntu arenganywa agafungirwa ubusa akagirizwa ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Kumva yuko Florian Irangabiye yavogereye ubutaka bw'igihugu kandi yaraje mu gihugu ciwe birateye agahinda kandi birababaje cyane rwose muri kino kinjana tugezemo. Rero jewe ubwa mbere nabyakiriye neza cyane rwose bimwe ntongene ntushobora no kuvuga mu majambo kubera n'iteka mu bisanzwe n'igihugu cyaraye cyiteye kubona perezida atanga icyo kigongo. Mugabo undi mwanya biranababaje kubona hariho n'abandi bantu bapfungiye ubusa hari inzira karengane za MSD zana zifunzwe zararengeje ikiringo barekuye mugabo ntibazirikura hariho Sahabu Dr. Sahabu ari kazi ubusa bo tuvuga benshi cyane gose kandi ndabona bisa nk'aho nabo twibagire ka turi kuvuga amazina muga duvuge duti inzira karengane zose ziri mu gasho ya kwa president wa republika nazi ikigongwe dawe ko atanga ibigongwe natanga ikigongwe ego natanga ikigongwe kugira ngo nizo inzira karengane zindi zose ziri mu gasho ziveyo zije gukomera igihugu kuko kumara imyaka ibiri mu gasho n'uruhombo rutagira uko rungana n'uruhombo ku gihugu n'uruhombo ku muryango n'uruhombo ku bibondo bya Florian Irangabiye n'uruhombo ka no gushaka abone no ku isi yose kuko nta kigihugu kiba kiriko kirunguka ufungiye abantu gusa.
Anaïs ari mu Bubiligi ati ubutungane nibukore icyo bujejwe.
Umunezero mwinshi cyane kubona umukuru w'igihugu y'Abarundi yafashe ingingo yo kumurekura. Hama nubwo biri uko hariho uduhaze tubona dushika nka tubiri kubera yuko ubwa mbere na mbere biraca intege abantu bifuza kuja mu mwuga wo kumenyesha amakuru kubera ko atabwigenge bw'ibimenyesha amakuru buhari. Twibukanye neza yuko aricyo Florian Irangabiye yazize yuko yanebaguye ukungene ubwigenge bw'ibimenyesha amakuru biri uno munsi mu Burundi. Aho harimo agahaze ku bantu bifuza ko boba kazoza kejo cyangwa bifuza kubona ko ari igihugu kirimo ubwigenge bw'ibimenyesha makuru umuntu ashaka kuvuga itagenda neza hama ntako ariwe bakorera ko bagakorera ku byo yabonye yuko bitagenda neza. Ubugira kabiri naho ikintu mbona nk'agasembwa nuko ari ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu. Ntitwibagiye yuko sentare yari yamuciriye imyaka cumi. Ni ukuvuga iyo taba icyo kigongo cy'umukuru w'igihugu yomaze imyaka cumi. Rero hariho nyine kenshi kumwe dukunda kwiyumvira nuko tudashaka kubaza umubyeyi titi ni kuki wumvise uwo mugirira ikigongo ariko ubundi mbona umenga ubutungane ntibukora icyo bujejwe ni kuki nka Sebarundi ariwe afata ingingo yo kurekuza umuntu. Twifuza yuko ubutungane bw'Uburundi bukora icyo bujejwe hama bise icyizere yuko n'abari inyuma n'abagiriwe grace presidentielle bagira imumvuto bazosohoka abandi bamenyeshamakuru nabo nyene bakagirirwa grace presidentielle bagasohoka kumbure n'abandi bose bafunzwe bidaciye mu mategeko baharekuko.
Amisi ari muri Afurika y'Epfo abona ko ingendo y'umukuru w'igihugu yarikuye kubandanya.
Yego biraryoshe kandi birahimbaye ntawe reka kubishima kandi ntawe reka gushimira nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko kiri ku bwanjye sinibaza yuko ariho yoba yarakibimenya ko afunzwe cyane yoba yazira ubusa. Ese iyi ngendo yobandanya n'ubundi igashika kure igakomeza kuko abariko barazira ubusa abarenganywa ni benshi buzuye amabohero ni benshi abahejeje iminyororo bagumye bafunzwe ni benshi. Njye ku bwanjye nk'ugwaruka numva umenga ingendo yobandanya bagashika ku bandi nabo bariko barazira ubusa kuko ni benshi baruzwe iyi ngendo ikabandanya ntigarukira abariko bazira ibyiyumviro byabo ni benshi cyane. Iyi ngendo umukuru w'igihugu nayibandanye kuko ni nziza kandi yotuma habaho impinduka mu gihugu. Nubwo uza gusanga kesha kumuvuga yuko ababyonzi bari kumwe ababona bagendana ukabo tukoberwa yuko ari wowe abarongoye ari wo abategeka ari wo batwara bari mu gihugu ciwe arongoye atwara sinzi yuko baba bamusumbya ubutegetsi cyane baba bamusumbya ijunja n'ijambo kandi ari wari perezida wo gufata ingingo nta kibera mu gihugu atazi. Sijya mbere yari abyumvise yuko umumenyeshamakuru afunzwe twibaza ariko icyoba cyari cyarabitumye gushikaho ahera imyaka ibiri hama ngo aratanze ikigongo imyaka ibiri ikigongwe kirakwiye ariko nuko byobandanya.
Ivan ari mu Burundi ati iyo ngingo niyo gushima ariko ibyabaye zerekana ko ubutungane bukoreshwa n'ubutegetsi.
Ndashyikiye umumenyeshamakuru Florian Irangabiye biri mu bindi byinshi byerekana ko ubutungane bw'Uburundi bukigenga kubwiye kurajya bamwagirije byari bintu bisanzwe kiretse mu gihugu hari intara y'umukazo niho icyumvuda cyose abona ko kidasanzwe. Florian Irangabiye rero kurinda arekurwa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu mu gihugu kirimo ubucamanza mu gihugu kirimo ubutungane igahita byerekana ko ubutungane butigenga. Mu gihugu cy'u Burundi ubutungane burapfukamye mu nda cyane n'abanyapolitiki. Natuzanga rero abacamanza ntibashobora kwigenga bakugira bafatira ubuganza kurindira amategeko avuga abanyapolitiki. Ikimenyetso simusiga cyerekana ko ubutungane bw'u Burundi bufite ikibazo gikomeye ndetse n'umukuru w'igihugu bwiwe ndi ukumusume akaba no kuririra kuri mikorofone avuga ko ubutungane busindikaye kiriya ni ikimenyetso simusiga. Nkanibuka ubundi mufasoni yari umunyamabanga ku ishuri ry'Igitega muri kisekwa aho yapfunzwe ari uko hari ibintu bitagenda neza yapfunzwe gushikaho ubucamanza bumwenza ariko mu nyuma agomba mu mvusha iyo byose byerekana ko hari agahaze ku butungane by'u Burundi. Ikintu nacyo bikunda gushika mu bihugu bifite intwaro z'umukazo wese aho wabuze kitanezera ubutegetsi ucupfungwa cyangwa ukicwa ariko tugashimba nako kamaze turashimba ko umukuru w'igihugu yabonye ko utamenyesha amakuru ariko ararengana
uri ni kumwe ni kugereranywa kwamari kumwe ni kugereranywa garagate
ingufu
nyita we kiyoba kizukuri uzobugaragaje
ingufu cyari kiganiro ndafite ijambo cyashimikiye kuye kugwaje Florian Irangabiye umwenja makuru wa radio igicaniro yarekwe kugongo cyo mukuru w'igihugu ugaruka bavuze ko bakiranye umunezero iyo ngingo banasaba ko nabandi bose bafunzwe atacho bazira bobandanye barekugwa nakoze mwese mwari ko muratega amatwi radio Inzamba twifurije kururanirwa naho kuwa gatatu za
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.